intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kaze muri kiganiro cy'ugwaruka ndafise ijambo. Ugwaruka batubwira iryo bagona by'abacamanza babwirizwa guciza ngo ndagonde. Bafatira kuri bimwe mu byashikirijwe n'umukuru w'igihugu ku ngingo ubutungane bwari bwafatiye umunyeshuri wo mu Kirundo Christelle Ndayishimiye. Kiganiro mwagiteguriwe na Francine Kanyange.
Ndafise ijambo.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asaba abacamanza bananiwe n'umwuga gutanga ibihoho. Ndayishimiye yabivugiye mu ntara ya Karusi kuri uyu wa kabiri, afatiye ku ifungwa ry'umunyeshuri Christelle Ndayishimiye wo kuri lise kominari Mugendo, komine Ntega, intara ya Kirundo, yafunzwe yagirizwa kumena amabanga y'akazi. Ibyo byabaye inyuma y'aho yari yatabaje ubutwari intara ya Kirundo itariki 26 ukwezi kwa gatandatu guheze, amubwira ko ubuzima bwiwe bubangamiwe kubera umuyobozi w'ishure yigako yashatse kumushurashuza akanka. Mu nyuma uwo munyeshure acabariwe afatwa arafungwa, yarekuwe mu mpera z'indwi iheze inyuma y'aho yari yaciriwe umunyororo. Umukuru w'igihugu agasaba abacamanza gutunganiriza ababituye aho guca izangondagonde.
Oya kandi mumbari uwo mucamanza yiza amategeko ashobora kuvuga ngo umwana yize ikibazo ngo amenye amabanga yaka. Aho umwarimu asigaye asambanya umwana bagasaba ngo uwo mwana ni wari nikoze abacamanza ariko nibonera ubunyeri. Nta kinyoma kirimo umurezi asambanya umwana bagasaba ngo umwana bari we yasambanye. Ibyo bintu birabaho iyo umwuga wakunanira wose nta kwitereka kuko udashobora umva yuko udashobora guhagarara amategeko bihereye hari abandi bashobora kuyagarara.
Ivyo ugwaruka rubivuga kwiki mu kanya kiganiro kirabandanya. Balen ari mu Burundi ati ibyabaye mu Kirundo biteye isoni.
Ni ibintu bimaramaje biteye agahinda mu gihugu cy'u Burundi, ariko biza bigaragaza cyane ingorane cyangwa amanyanga arangwa mu butungane bw'igihugu cy'u Burundi. Guhera mu kwa gatatu umunyeshuri Christelle yari yatabaje aravuga ati jewe umutekano wanjye nabona kubangamiwe kubera ko umuyobozi aguma ndondera ko dusambana nanjye na mwankiye gushika naho umuyobozi amutuma ko mu biro kugira musambane ku ngovu akanga bigakunda kumwana mwikobotora akiruka. Kuva ubwo umwana yatabaje umuyobozi w'iryo shure Nemeyimana Oscar baramutumye ko mu biro by'urongoye intara mu by'indero, bari kumwe n'urongoye ibiro by'indero muri komine Esey. Bamubaza ku butumwa bugufi yari yandikiye uwo munyeshure kuri iryo shure muri telefone. Umuyobozi w'Oscar yari yemereye neza ko ariwe yamwandikiye, mugabo agaca agomba kwisigura abesha ko yamwandikiye kugira amugerageze arabe ko umukobwa w'umunyeshuri yamwemerera ko baryamana. Ngo iyo amwemerera byasa byerekana ko umukobwa asanze asambana ngo agaca akoresha inama yo guhanura abarezi be n'abo banyeshuri. Urumva ko ari ibintu birimo akabaza kanini cyane. Bamubajije impamvu yatumye ko umunyeshuri mu biro kugira musambanye hama kamwigobotora, naho nyine ntiyabihakanye. Yarabyemeye mbwa acabwira abari bamutumyeko ngo yatumyeko Christelle mu biro kugira amutegeke gufuta ubwo butumwa, kubera ngo yikeka ko ubwo butumwa buri mu telefone ashobora kubukoresha mu kumubeshera kwa yakamusaba kubaryamana. Urumva hose harimo akabaza. Icyatangaje abantu rero n'ukuntu uwo muyobozi Nemeyimana Oscar yaciye ahunga ntiyasubira kubonekana. Mbwa makuru abantu bashoboza amakuru baramenye ko yari yanyegejwe n'abategetsi basendefdd. Mu nyuma guhera mu kwezi kwa gatatu yarasubiye kunyeguruka mu kwezi kwa gatandatu, ni ukuvuga amezi atatu. Bagaca bakura amaremantanya rero ko urya mwana yibye ibibazo by'ishure bibonekana kare kantu bari barateguye abategetsi ko baguma bamunyegeje Oscar ibibazo by'ishure bitanguye acanyeguruka bace badendereza abo bamunyeshure kubona Oscar anyeguruka umunyeshure Kristela bagasha mwagiriza yuko yivye ibibazo ibintu bari babaje cyane
Balen asaba umukuru w'igihugu kwatogarukiriza ku majambo gusa ko ababigizemo uruhara bose bugirwa ko amatohoza bagahanwa
Barashimye cyane kubona umukuru w'igihugu wabigaruka ko mugabo ikintu kibabaje cyane nuko n'uwo muyobozi gushika isaha atarafatwa kandi yagumye mu minwe kumbanye gurutse yagumye mu minwe y'abategetsi twarumvise ko bageze kumufata baramufunga akanya gato yari yejoro rimwe mu gashoka ka komine ntega baca baramurekura kuvubwo n'ubu ntarengero ryiwe kubona rero umukuru w'igihugu ejo yabigaruse ko ari mu ntara ya Karusi mugabo ntitubone cyane ngo bavuga ati abantu bagiye guhanuka umwe ntitubone ukuntu bazohanwa ababigizemo uruhara bose bakaguma bidegembya biba bibabaje cyane ndababaje cyane ni ikintu cyerekana ko ubutungane mu Burundi bumara amazi kubona abacamanza bashashe muri rya rubanza bubahutse gufata umunyeshuri bakamwagika ko icyaha kitanabaho ngo yamenye amabanga y'akazi bakidegembya ni ibintu byerekana ko n'ubutungane mu Burundi bukigoyagoya nk'uko nyine umukuru w'igihugu yavuze ejo bajya abacamanza no biti bihemu by'igihugu bikwiye gupfungwa umunyororo wo guherayo kubera ko bagombye kugira nabi kwica kazoza ku mwana akiri muto hama abandi bantu bakwiye guhanwa kuri kijya kibazo nk'uko abantu bamunyarasemerera babivuga ni umuserukira umukuru w'igihugu muri iyo ntara Buramatari Albert Hatungimana n'igituma agomba guhanwa nuko n'umunyeshuri Kristela yamwandikiye icyete amutabaza ariko urongoye intara yirabiye hijya ahubwo n'amakuru avugwa nuko ari mu banyegeje Oscar uwo ategerezwa guhanwa undi agomba guhanwa n'urongoye Indero muri iyo ntara byaramaramaje kubona urongoye Indero muri iyo ntara yitwa Mukaporo na Leocadi yubahuka guca afata ingingo yo guhagarika umwaka w'ishure kuri Kristela kandi umwana ataracibwa n'urubanza byaravuzwe neza ko ari mu bantu banyegeje kuba n'inshuti y'uwo Oscar ibintu byaraye bibaye n'ibintu bigaragaza ububi gito burangwa mu bucamanza bw'igihugu hari abantu benshi bavundiye mu mabohero ku byaha bitabaho nka bijya nyine bari kubagiriza mwana iyo abantu badasemerera n'ubya mwana yagiye mu bandi bari kubavundira mu bushu ngo yamenye amabanga y'akazi
Metro ari mu Burundi ati mu gihe mu Burundi gishata cy'ubutungane gicumbagira abacamanza bagakoreshwa mu guca izangondagonde akarenganyo kazogumaho mu Burundi
ubutungane bw'u Burundi bamaze igihe kirekire bufite ibibazo bitandukanye aho abacamanza batagica imanza uko bakwiye kugica bamwe bamwe bakoreshwa n'abatwa ari barabegereye nibyo byashyitse aha mu Kirundo nibyo byashyitse kugiye kuraba turamaze igihe kitari gito iyo umuntu ari mu muganga wa sendedede umenga ni ntakogwa ko umenga ni kibirengeye umenga ndetse ari hejuru y'amategeko umudayitere w'ishure biraboneka ko yari afite igihagararo yaba yarakomeye mu muganga nicyo gituma abacamanza baciye urubanza uko bigombeye bashaka kuniga umwana kandi yari afite ibibazo bitandukanye bavuga bati umunsi w'igisuma ntikimenya ko kiza gufatwa ndetse bavuga ngo iminsi y'igisuma ni 40 navuga nti abo ni imwe 40 yabuzuriye ko naye ahandi abacamanza yifata uko ni benshi mu Burundi ubucamanza bwararyamye ndetse bugeze ahantu habi cyane nkavuga nti nko mu gihugu cy'u Burundi igihugu kiri muri demokarasi igihugu kivuga ko ari igihugu kiriho kiratera imbere mu by'imbere bitandukanye ntihari hakwiye ko bakiri imanza zimeze nk'uko ikindi nacyo igihugu cy'u Burundi navuga nti ni kukivugira agasabisha kuko iyo ata bucamanza buriho ibyaha bikorwa byisubiriza ndetse hakaza n'ibiruti byakozwe imbere nkavuga nti umukuru w'igihugu ko yabonye bafata mu minwe icyo kibazo nashiremo ingufu ariko sinibaza ko ibyabaye nabi atashobora kubigorora ariko niyashyiramo ingufu kumbure ngira hari akantu na gatoyi kokira ariko ntibisanzwe.
Leonce ari mu Burundi ati ibyo umukuru w'igihugu avuga kuri abo bacamanza biri mu rukurikirane rw'ibindi yari amaze kuvuga ariko ntihagire icyo abarundi babona cyakozwe ngo bikosogwe.
Ngarutse ku majambo ashikiriza kenshi namusaba ntugwaruka nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ni wewe uri hejuru y'ubutungane, ni wewe uri hejuru y'intwazangabo mu nzego z'umutekano. Rero ko uri hejuru y'ibintu byose ari we ushobora kubazwa ibikorerwa mu gihugu cy'u Burundi, byaba byiza byaba bibi, ufise amategeko akurekurira kubogoza abariko bagukorera nabi, ukanashimira n'abariko bagutwarira neza. Rero ntugwaruka by'ukuri tusoma amategeko uko yanditse, kuko amajyamba sosa ejo bundi waragize ati nk'umukuru w'igihugu washyizweho n'abanyagihugu igitoro ugiye kucifatira mu ntoki, ikibazo cy'ubukene bw'ibicanke biriya ugiye kubyifatira mu ntoki, ariko uyu munsi uri kuraraba z'ukuri na kamarmas. Mu minsi heze warashikirije uvuga yuko akagwi kiba kica kanyuruza abantu warakamenye, ariko n'ubu ntituramenya urubanza rwako aho rugeze. Rero nk'umukuru w'igihugu uririmba demokarasi uvuga ko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bimeze neza, ntugwaruka wisunze amategeko, ufise uburenganzira bwo kubogoza uwo wese ariko arabyitwaramo nabi. Rero uyu munsi uri kuraraba ubutungane bw'u Burundi umaze kurira umunyagihugu uriya mutonya wa wundi yaguhajyajwe kugira uramutse igihugu cy'u Burundi ubonageze, afise intuntu n'umubabaro mu karenganya arimwo haba ibicanke biriye.
Leonce asaba ko abo bose baza barahunyanga amategeko canke ntibakore neza ibyo bashinzwe buhanwa hakurikije amategeko.
Rero yakubahwa umukuru w'igihugu n'abagufasha gutwara igihugu cy'u Burundi, ni vyiza ko mwokwisunga amategeko agenga igihugu cyacu cy'u Burundi, kugira kumbure wa munyagihugu ari mu karenganyo, wa munyagihugu ariko aratotezwa, wa munyagihugu ariko aranyagwa rukomba amazi utwiwe yarondeye yaruhiye cyukuri yiruhutse ajya amasinzire. Kuko uyu munsi uri kurasaba bacamanza ko byabananiye bo batanga imihoho, ni wowe uri ngaho ubwira urabe ibitagenda neza ama ubishyire ku murongo. Hari umuvuga butumwe yagize ati byukuri n'uwo bagambararira n'umuhani kuko amategeko aratomoye, umuntu ari karatuma abarundi babo mu babaru ntangire muhane abarundi bishire byitsane mu gihe twikukiye uyi turi muri demokarasi ibintu tuzobivamo ryari. Rero ngwaruka no kuri nyakubahwa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ni musoma amategeko uko yanditse, ufise uburenganzira bwo kubogoza uyu cyankuriye, ufise uburenganzira bwo kwishinga amabanga uyu cyankuriye. Mu gihugu cy'u Burundi haracyari abantu bicinjene jambo, reka gukumira, reka gushyira mu mabanga umuntu uyu cyankuriye kubera yamaze iki mu mugambwe. Cy'ukuri mugena amabanga umuntu nk'uko yakwiriye, nk'uko mubona ko ibi bintu mu mugenyemo abifitiye ubuhamya ubushobozi. Kuko uri kuraraba abo bose bakiza ngo ndagonde bagapfungira abantu busa, tubona yuko atatabushobozi baba bafise, kuko yaba bafite ubushobozi abasanga amategeko nk'uko yanditse bakisunga ya mategeko nyine, ariko ucubona ko impinga ikiri ndende. Iyo umaze kugira intonu nk'umukuru w'igihugu wa munyagihugu mutonyi ubona ko ari ingorane.
gusubiza bose bose bararumitse hamwe
Kiganiro ndafisi jambo kibandaniza kuri Kevin ari muri Malawi ati atabutungane buriho mu gihugu hazokwama karenganyo gatuma igihugu kidatera imbere
baraje ku masenyeri bona yuko abitwa ko ari bo bari bageje gutunganiriza abantu bakubaho kabura korishano bakagiriza umunyeshuri yuko ari we yatumye amabanga y'igihugu n'ibintu bitagira n'insiguro ndetse mbona n'insiguro noni habusa Ibi bigaragaza neza yuko n'umunsi mu gihugu cy'u Burundi atabutungane buriho kandi bikiteze neza n'iterambere mu gihugu cy'u Burundi kuko nta terambere rizoza ahantu na hamwe hatagira ubutungane umuntu ararenganya izuba ryaka ntagira aho yitwara ntagira ikimuvugira reka nta jambo umuntu muto mutagira umuntu none uyu munsi kumbure umukuru w'igihugu wenyine afite ubutungane kuko niwe wenyine atari kararenganywa ariko abandi bato bato bose batwa umunsi atajambo bagira ibyabo biranyagwa binyazwe na bamwe cyane cyane bamwe bari hejuru bakanyagwa agasanga aritwara aratotezwa adasotezwe bamwe bakabura ibirengero kubera gushaka gukurikirana ibyabo abandi bagahunga kubera kwanka kwicwa kandi barenganywa batotezwa ku bintu byabo bamwe baratwagwa amaparsera birirwa batwa amaparsera bagira bakitwara mu butungane ahubwo ubutungane bukabiruka atwebwe nta nini turasaba dushimise nyakubahwa umukuru w'igihugu arongoye nabo mufasha gutwara bo kwikebuka bakicarira ikibazo cy'umutekano ikibazo cy'ubutungane kuko ndibaza neza yuko ntaho turiko turava ntaho turiko turaca igihe cyose ubutungane butazaba bufise ijambo nta terambere rizokwigerarira uyu munsi ho bageze naho ubutungane burenganya n'ugwaruka abantu bato cyane ibintu bitumvikana utogira naho bisibuwe kubona yuko nk'abantu bitwa ko bagasasa ngo ni sentare igasasa urubanza itaca yagiriza icyaha umunyeshuri ngo yamenye amabanga umunyeshuri sinzi ayo mabanga yari kandi turasabye cyane yuko abantu bagirizwa icyaha naho boba bari muri ubwo burongozi yuko nabo nyine bobazwa cyo kimwe n'abandi bose
Kevin asaba abarongoye igihugu kunagura icyo gisata cy'ubutungane.
Gasaba yuko ubutungane bwo kwikubita agashyi ugatunganiriza uwo ari we wese utaravye nkundi utaravye icyari utaravye umugambwe utaravye ubwoko utaravye igihagararo kuko igihe cyose ubutungane buzokwama buzingamika umuto w'umuto nta terambere tuzokwigira dushyira ku nabuke buke bashe umugani mu Kirundi ngo ushaka gutatura abavukana ararangamiza igihe cyose ubutungane butazorenga kuri izo nyungu zabo bacamanza nyine nta hamwe tuzokwigira twigira dushika turasabye dushimise cyane na cyane cyane abarongoye igihugu duhereye ku mukuru w'igihugu iminsi yose ntiyokwama ariko arasemerera atangara mu bandi kandi ari we yari akwiye gufata ijambo nibaze yuko nyama yavuze wenyine yivuge yuko ari we afite ijambo rya nyuma nibaze n'ubundi ko iryo jambo atawurari mwaka nibaze yuko nubaho gihagaze ari wagihagaze Nazo kwiyo bica afashije na cyane cyane umunyagihugu muto muto umunsi ariko ararenganywa atotezwa umunyagihugu muto muto atagira yakira naya amira umunyagihugu muto muto atagira hayitwara kumbure na cyane cyane gisata cy'ubutungane cyabaye urudandazwa ubutungane bwo ubutsinda n'urusha ubukuru yundi ubutsinda n'urusha uburyo uyundi igihe cyose uzofise uburyo ukarenganya umuntu ugahereza ubwo buryo abacamanza hanini cyane batsindisha ubuntu kera bavuga yuko urubanza rushibwa n'amasuro ubu amasuro yahindutse igiturire ufise igiturire ufise ubwo buryo ufise icyo gihagararo ajeje ufise icyo giti ajeje muri leta niwe afise ubutungane rero sinumva igihe cyose ko ubutungane buzokwama butunganiriza abo bose bafise icyo bajejwe umuto muto simbona ahantu bo tuzokwita dusaba cyane cyane umukuru w'igihugu kuyona ubutungane akicukira karaba nyambara aho ko gikose umushamanza agahagarika cyangwa agafata ibindi bintu gutyo n'abandi bakaboneraho yuko ariho ariko kirahinduka
Joris ari muri Zambia ati abacamanza bashyize ngo ndagonde bari bakwiye guhanwa kugira ngo akarenganyo bagarare
ni bitera zone cyane ku bintu byashikiye kiritera uwo munyeshuri agatotezwa yagiriwe n'umurezi hama akacayongera agasozerwa koko n'abacamanza bahagarara mu kiro rubanza abo bacamanza nabo nibo bene
gukora ikibi kibishe kuko niyo bari kurenganura icyo kibondo ariko rero gushika uyu munsi abashamanza nk'uko umukuru w'ibihugu yabivuze akabivuga yuko kumbore batiga kugerageza gukoresha amajambo yerekana ko atacyo bamaze ariko biragaragara koko batukishije igihugu batukishije n'urwego barimo rero mu bisanzwe abacamanza barakwiye gufatirwa ibihano bwa mbere n'urwego baturukamo bagaheza bagafatirwa ibihano kuko barafise urwego baturukamo hama umukuru w'igihugu nawe icyo tumurindiriye ko nukweza kiseraga akabandanya ibibazo nk'uko bamurakishije ibibazo atashobora kurangiza umwaka hama icyo gihano yaciriwe kigaheza kigasubiramo izo nkozi z'ikibi cyane cyane uwo muyobozi abacamanza nabo twari kubona neza basubirije nk'uko yavuze ko baza korora inkwavu bakajya no kuri kuraba bagasubiramo indahiro barahiye kuko ntacyo bamariye barundi ntacyo bamariye igihugu yego hama ikindi nacyo iyo ni ingendo mbi yose ni dede n'uyu mugambwe kuva imyaka 18 iraheze abarundi barushe bariko baratotezwa muri ubwo buryo ni uko bazi ko ari ibanga ryabo bafite kuko nushobora kuvuga ko uyu munsi bari gukora icyaha kimeze nk'icyo nibafate ko nyakubahwa umukuru w'igihugu ari umwana we wari kibondo kiwe uyu munsi yakorewe ibyo yakorewe Kristera n'iyihe ngingo yari gufata nk'umubyeyi ni ukuri nibahanwe turasabye urwaruka amashyirahamwe yose atandukanye aharanira ineza y'umwana arenganurwa
duherahereze kuri Yasino ari mu Burundi ati ibyo byose ni ingaruka y'uko umukuru w'igihugu ibyo avuga byose biherera mu majambo
ibi bintu nigasa nazanye kandi tubigwa kuva kera urabona imyaka itatu iri garage ni hafi igihe cya manda yiwe kuko yiwe izo bishyize imyaka igihumbi cy'abashinga amateka ari imyaka itanu none ko imyaka itatu ishize twumva amarira gusa twumva imyidogo gusa jewe nta n'umwe abantu bariko baravuga ngo umukuru w'igihugu ari cyo arakora ari cyo akora iki none afunze bunyoni ibintu mu by'ukuri bice bishinga ku rwego rw'igihugu cyangwa mu kigega cya leta ni ibihe n'inyuma yo kumufunga ahubwo ibintu byarushijeho kunyuka ako n'akariro ka mbere iyo akananiye abacamanza yari hariya muri umunsi hamwe n'ubu yari caroshye hari abantu baca bavuga ngo ari cyo arakora none ubu karashize ingane umukuru w'igihugu akankaniye kuri mikoro agakankamira cyangwa agatukaba ry'abacamanza bakoze ajya amarore mu kirundo konte ry'abanyeshuri Kristera abantu baca bavuga ngo arakoze nagira ubutwari kumva ahubwo bashyizwe ko menote nk'abandi bamaze gushyirwa imbere n'ingene nabo bisa nk'iri butungane bakaba bagiye bize bijya bintu jingene umuntu w'umunyeshuri ifumbure yishyize kuvuga ngo upfira ibibazo ashobora kuhagira icyo cyaha cyitwa ngo byorasibye porofesiyoneri rero icyenda byitwa yuko ari gusamaza abarundi kurimwa iyo midogo yiwe ngo bumve ngo noneho ngo nawe ntabishyigikiye ngo we ngo yari intore ngo yashaka ko ikintu bigenda ku murongo kandi akaza burya ahagendeje ibikorwa byo mu Ruyigi ko agume yemera ibiyeri bya Bararudi none umukuru w'igihugu cyangwa inzego zindi zibijeje zo mu gisata cy'amagara y'abantu hamwe n'ubutungane cyangwa inyemeranabi zaba zitegereje zumve ibijyanye n'idosiye yiwe none ugira igihugu anganya ibiyeri bityo gifagwa na General Neza none ko bari kuba batararimenye yuko yikeke ko kanyonera umutungo w'ibitaro cyane ni cya kandi bitasubikene ngo uyu ni uwacu ntimumukomakome utyo ubusungane ntibumvire kugira icyo bumubajije nubwo ko bari ibyo yikekwa ko niyo ntumbereje niba zikirije karuwasi yavugiyeyo najya nisamaza ndetse n'igihe baramuka bafasha bariya bagabo batatu muri kirundo ngo n'abacamanza kandi mu by'ukuri ari intabamwuga nicyo ntangaza numvise nk'ibizo birukaga wumva ngo barekuwe
Yasin ati imvugo n'ijyane n'ingiro abakosheje bose bahanwe
n'ubu nyine mu kumuboha ntiyamuboshye ngo nukubera ngo yakikije igihugu ahubwo ni ukubera yuko ariho bimwe bimwe batashoboye guhurira ko mu bijyanye n'ingene igihugu kiribwa hanyuma bituma arondora ibyaha amagiriza ubundi bwo kuva kera ngo hari asanzwe hari amasezerano avuga yuko hagati yabo kikagira gupfungana magabo mu by'ukuri icyaha runyoni yagirije kugomba kugirira umukuru w'igihugu ni icyaha gituma izo zose ntije kudonagura bitihanganirwa ngo bace bagize irenza ko ubwo bamaze ngo bavuge bati ngo tukibuke cyo byasezerano twagiranira cya yuko kizozira kikatereza gupfungana sinzonze twa mitwibuka yuko twagaye hamwe munsi y'imizono cyangwa munsi y'imiti tukanyagirwa turi ku ruganda kuva icyaha cyo gutsimbarara umukuru w'igihugu yasanaga fere pariti de vegisemusiyo fashwe ubundi bwo iyo yitekanira akavuga ati kenyubaka umukuru w'igihugu nawe baba ariko baragisangira nkuko nabandi bari ko barakirya nyine rero ndasabye abandi bari cyangwa bari ko barasamazwa n'icyo cyo kurira ngo mu kirundo kujya mu nyeshuri mujya mu nyeshuri ho nyine bategereje guhabwa impozamarira kandi n'igihe muzashobora kumva yasubijwe mu ishuri nta kindi muzumva cyakozwe kirenge y'ibyo abacamanza bategereje gusabwa imbere y'ubutungane bakabazwa umuntu yabahaye irya tegeko ryo gukarisha kijya cyaha ndose simanyereza bakabazwaho bimve by'amategeko bakabazwa uwabegezereshije ko kristo ati nimba koko bashobora kwiseguza bati twararemerewe tugirwa kuremereye nari nigeze uko ari bihangange byakingiye kirya gifunire ngo mwigisha murezi ari nabyo bishobora kuba byaragerereshije kristo kuri barya abacamanza bati urucuku generale nimba rero nimba koko akeneye kugukosora icyo gisata naca ahera aho nyine habe ankitse yimbise yo kumenya icyari kinyegeje inyuma yarirya byose undi munyeshuri yakorewe hanyuma na twebwe abenegihugu duhabye uwo muco bati byagenze uko hanyuma rero duce turemaze ute koko wa muntu arakeneye gusukura icyo gisata
jambo aniho kigarukiye cyashimikiye kugisata cy'ubutungane aho hari abacamanza babwirizwa n'umukuru w'igihugu kudakora neza akazi kabo afatiye ku byabaye umunyeshuri wo mu Kirundo yasabye gukingirwa hanyuma akaba ariwe afungwa ugaruka rwasabye umukuru w'igihugu kujya avuga bitokwama biherera amajambo amusaba kandi ko n'ibyo byo mu Kirundo yokora iby'amategeko amurekurira cyo kimwe no ku yandi madosiye arimo akarenganyo gasanzwe kugarije igisata cy'ubutungane turabashimiye mwese mwaduteze amatwi naho ku wa gatatu za twifurije kororanirwa
cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawe.